muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no ku mirongo migufi metro 19 na metro 22. Hano muri studio ndi kumwe na Fidele Niyongabo mu kanya rabageza amakuru hirya no hino ku isi mbere yuko tujya mu biyaga bigari. Fidele, wiriwe neza?
Wiriwe, mwiriwe namwe juti mwese muduteze amatwi.
Ingingo z'ingenzi z'amakuru. Umuyobozi wa komisiyo y'amatora mu Burundi, Pierre Claver Kazise, arasaba abazaserukira seni mu matora muri uyu mwaka kuzirinda kubogamira ku migambwe cyangwa amashyirahamwe bakomokamo.
N'abazoje mu biro by'itora niko bimeze, ugenda gukora umurimo igikorwa uko cyateguwe. Nta kwibaza ngo jewe mvuga ko ndi mu mugambwe ye, umaze kwiyumvira kuri mu mugambwe wakora ibitari byo ntiyamategeko ari ngaho.
Muri Irani, abantu 32 bapfiriye mu mibyigano mu ruvunganzoka rw'abantu bari bagiye guherekeza umurambo wa General Soleimani. Muri Nigeria, abantu 30 bahitanywe n'igisasu muri leta ya Borno mu majyaruguru y'igihugu. Mugumerero ku maradiyo yanyu ndetse nimuge no ku rubuga rwacu rwa internet wa3@akadomo. Radio yacu VOA akadomo, mukurikire aya makuru. Duherere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Fide, waduteguriye iki?
Nivyo, Thomas, amakuru tubafitiye muri aka kanya baduteze amatwi. Ibinyamakuru radio na televiziyo bya leta y'igihugu cya Iran byatangaje uno munsi kuwa kabiri ko abantu bahonyanganye ku maziko y'umusirikare akomeye w'umujeneral Kasem Soleimani yahitanywe n'igitero cy'indege itagira umudereva y'igisirikare ya Amerika mu gitondo cya kare ku munsi wa gatanu w'indwi iheze muri Iraq. Ku guhonyangana kwahitanye abantu 32, abandi 190 barakomereka. Abantu 2000 bakoranye kugira batere iteka Soleimani mu gisagara ciwe c'amavuko ca Kerman imbere yuko ashingurwa. Ibirori nk'ivyo vyo kumutera iteka vyabereye muri indwi mu bisagara vya Tehran, Qom na Ahvaz. Ishingurwa rya Soleimani rivugwa ko ryasibishijwe kubera abantu bahitanywe no guhonyangana kwa bari no munsi wa kabiri mu gitondo c'uno munsi wa kabiri. Umukuru w'inteko zidasanzwe z'igihugu ca Iran, Hossein Salami, yabwiye yasubiye kugabisha ko Iran izo kwihora kuyicwa rya Kasem Soleimani. Soleimani yiciwe hanze ikibuga mpuzamakungu cyo kumugwa mukuru w'igihugu cya Iraq, Baghdad. Abategetsi ba leta ya Amerika bagirije Soleimani kuyicwa ry'abasirikare b'Abanyamerika muri Iraq, bamenyesha ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'intego zishyigikiwe n'igihugu cya Iran. Bagirije Soleimani ko yariko ategura ibindi bitero bishasha ku ntego za Amerika ziri mu buseruko ubwo hagati y'isi. Muri Kenya, abasivile bane bishwe mu gitero cyakozwe n'umusiko wa kabiri n'intagondwa z'umugwi Al-Shabab. Igipolisi kimenyesha ko ico gitero cabereye mu ntara ya Garissa iri mu buseruko bwa Kenya hafi y'urubibe na Somalia aho Al-Shabab ikorera. Babiri mu bakoze igitero cyo n'umusiko wa kabiri bishwe n'igipolisi hafi y'imihana yahitwa Sareto. Mu bahitanywe n'igitero cyo n'umusiko wa kabiri harimo umwana mutoyi n'umwigisha. Bamwe mu bakoze ico gitero bavuga ko bashoboye guhunga bakomeretse. Abategetsi b'igihugu cya Kenya bavuga ko ibikoresho bifasha mu gukora amabombe byafashwe inyuma y'ico gitero. Igitero cyo n'umunsi wa kabiri gikurikiye igitero cyakozwe ku munsi w'Imana n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab mu kibanza cya gisirikare gikoreshwa n'inteko za Amerika na Kenya hakiri hafi y'urubibe na Somalia. Ico gitero cyahitanye abasirikare 3 b'Abanyamerika. Indege zitari nke n'imodoka zitari nke zarasambuwe imbere y'uko abagwanyi ba Al-Shabab batuzwa n'inteko za Amerika zifatanije n'inteko z'igihugu cya Kenya. Abantu 30 barapfuye ejo ku munsi wa mbere mu ntara ya Borno iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria. Ivyo ni nyuma y'uko bombe iturikiye ku kiraro cyaho. Iyo bombe yaturikiye ku kiraro cyari ko abantu benshi mu gisagara kirimwo isoko cya Gamboru. Ababonye ivyabaye bavuga ko abantu barenga 35 bakomeretse bajanywe mu bitaro biri hafi yaho iyo bombe yaturikiye. Bavuga ko bumvise ibintu biturika n'ugwamo rwinshi nka bombe imbere y'uko babona abantu mu bagenzi babo bapfuye. Byabitegekanijwe ko umuvugizi w'igisirikare cya Nigeria agira icyo avuze ku vyabaye ku muhingamo wo ku munsi wa mbere. Umugwi w'abanyagihugu bagiye hamwe kugira bagwanye umugwi Boko Haram baremeje amakuru yerekeye igitero cyo ku munsi wa mbere n'igitigiri cy'abapfuye cyatangajwe. Nta mugwi n'umwe wamenyesheje buno nyene ko ari wo wakoze ico gitero. Umugwi Boko Haram n'uwundi mugwi ukorana na leta ya Kiislam birakorera mu karere ico gitero cabereyemo. Radio Ijwi ya Amerika muandanya kumviriza makuru yo hirya no hino ku isi twabateguriye muri aka kanya. Muri Puerto Rico ikinyamugigima gikomeye cahabereye mu masaha mu gitondo ca kare uno munsi wa kabiri. Ni kimwe mu binyamugigima bitari bike vyabaye muri iryo zinga rikukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu misi ya vuba. Ico kinyamugigima co ku rugero rw'ibice bitandatu kwa bitandatu n'ibice bine cabereye hafi y'igisagara ca Ponce kiri ku nkengera z'ibahari mu bumanuko bwa Puerto Rico. Buramatari w'intara ya Puerto Rico Wanda Vasquez yatangaje ko abakozi ba leta bose badakenewe cyane bahawe umunsi wo kutitaba akazi. Izinga rya Puerto Rico ryarageramiwe n'ibinyamugigima bitari bike kuva ku itariki 28 z'ukwezi kw'icumi na kabiri. Ikinyamugigima kiri ku rugero rwa 5 n'ibice 8 cyabaye ku munsi wa mbere w'indwi casambuye inzu zitari nke mu gisagara cya Guanica kiri mu bumanuko bw'izinga rya Puerto Rico kwa kabiri. Haravugwa ko hari umuntu yahitanywe n'icyo kinyamugigima, umusaza w'imyaka 77 yishwe yapfuye mu nzu yiwe nyuma yo kuruhome rw'inzu rumuguye ko. Bivugwa ko icyo kinyamugigima cha chononye ibitari bike hamwe n'ibinyamugigima byabaye imbere yaho. Tugarutse muri Afrika, umukobwa wa Eduardo dos Santos yahoze ari perezida w'igihugu cha Angola Isabel dos Santos yamenyesheje ko yatangajwe n'ingingo ya sentare yo kuzubira amatungo yiwe. Isabel dos Santos avuga ko atigeze abimenyeshwa, amenyesha ko atanimwe mu masosiyete yiwe yigeze ibimenye ntiyakurikijwe. Isabel dos Santos, umukobwa mukuru wa Eduardo dos Santos, yatwaye igihugu cya Angola mu kiringo kirekire, yavuye ku butegetsi mu mwaka w'2017. Ikinyamakuru gikurikirana abantu batunze cyane ku isi Forbes cyavuze ko Isabel dos Santos ari umupfasoni atunze cyane kurusha abandi bapfasoni mu karere ka Afrika. Avuga ko afise miliyaridi 2 n'imiliyoni 300 y'amadolari y'Abanyamerika. Muri iki gihe Isabel dos Santos ariko akurikiranwa n'abajejwe kugwanya ibiturire muri leta y'igihugu cya Angola iyobowe na perezida João Lourenço yasubiriye.
Federe niyo ngabo urakoze kuri aya makuru, ariko ubwo ugumye ahangaha uraza kutwibutsa muri makeya nyine uko yarateye mbere y'uko dusezeranaho aya makuru nyine agiye kurangira. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi kuri metero 19 na metero 22, kuri internet ni wa3 radio yacu voa.com na makuru mu biyaga bigari. Duhere mu Burundi, umurwi Seni uributsa abazafasha gutunganya amatora no kuyacungera muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 ko bategerezwa kuzabikora batabogamye, bagomba gusiga inyuma ibyiyumviro by'imigambwe n'amashyirahamwe baturukamo. Umuyobozi wa Seni Petero Caraveri Kazise yabivuze uyu munsi mu nama yagiranye n'abajejwe ubutungane n'inzego z'umutekano mu murwa mukuru w'intara ya Gitega. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayegezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Ku murwa mukuru wa politiki Gitega, bamwe mu bakomiseri mu Gwiseni bari kumwe na Petero Caraveri Kazihise aburongoye bahahuriye n'abakuru b'amasentare y'intango, abarongoye igipolisi makomine hamwe n'abarongoye amakambi ya gisirikare. Mukuru mu Gwiseni yasiguriye abitavye uruganda igituma uwo mugwi wabakoranije.
Ibiganiro bifite intumbero y'uko twisunze amabanga mujejwe mwoshobora guterera biriboneka amatora, kugira amatora ashikire ihangiro ryayo naryo n'uko aba matora atekanye kandi atunganye. Ivyo rero mubishize ku mutima, abandi bene gihugu nabo nyene bagashobora kuza mu matora bishimira uko bene umutekano umeze, amahoro ameze, bavyuko ubutungane bubatunganiriza ntacho kuza ko amatora twimirije aba meza nkuko abarundi twese tubyifuza.
Bamwe mu baje muri urwo ruganda baserukiye amasentare y'intango bahamagarirwa kumera amagabo ku kibazo cyose gihungabanya amatora bagashika ku rubuga mu kibiriraho naho bahari ikibafatiriye. Komiseri Anastase Hicuburundi ajejwe ibibazo by'ubutungane mu Mugwiseni.
Utari mwasero birazwi neza ko fragrance ucuza naho uri mu ikonje twebwe turazi neza yo fragrance tutonda kukaye niwo uvuga gute yuko abacamanza batatu batobone nimba ari sentare itabafite ndi bataka perezida wa TJ icyo kibazo akizi kuri iyo sentare y'intango arashobora gucasaba abacamanza ku yindi sentare y'intango cyangwa abacamanza bavuye kuri grand instance bagaca baja gutanga rapport aho hantu. Ibyo bintu turazi yuko musanzwe mubikora abanyakubahwa bacamanza ayo namwe n'amananiza muba muzanye.
Mu gihe ari abafashanya no mu Gwiseni mu gihugu hagati kandi babihemberwa abacamanza bashatse kumenya nimba hari agahamba batekanirijwe hamwe hagize icyo barangura. Komiseri Anastase Hicuburundi ntaca kure mu kwishyura uwabaje icyo kibazo.
Muti none iyo fragrance bayihejeje bose baronka gatutu ko abo base abo bo muri seni bamufashe bakamutanga nabo babafise agatutu rewe nocishura nti ihibambewe abo gatutu ntakariho kuko banashaka n'abakozi ba seni nta gatutu kahari monoko bafashe inkozi y'ikintu. Mu byo dusanzwe tujejwe ku kazi ibyo birimo none twaca dusaba gatutu n'ubundi ho nta fragrance musanzwe mukora mushatse kuvugana ngo misi yose mugiye muri fragrance ama hari hagatutu ngo ni mu bivu bebye tuzi yuko fragrance iri mu byo mujejwe iri mu kazi ka misi yose atutu rero muzoca mukiha kujya mwari musanzwe mukiha muzoce mukiha ntihajya nyene amwe mwabara mwiha mwaca mwiha hajya nyene ngo abasize ni kabiri.
Bamwe mu bitavye urwo ruganda rw'umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu rwabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega bagaragaje amakenga ayo nayo afatiye kukungene abagize imigwi ijejwe amatora mu makomine no mu ntara bashizweho. Umukuru w'Umugwiseni ku rwego rw'igihugu yahumurije abafise ayo makenga kazise yatanze umuco kuko ni ibintu byagenze
byerekeye urugero byerekeye abagore byerekeye abatasaga ibyiyumviro mu gihe bashyiraho imigwi ibibazo byoroshye hariho ingingo ya 38 nka muri iri bwiriza ivuga yuko bashyizeho umugwi ari muri komine ari mu rwego rw'intara ari muri bajya bazoja ku mazi y'itora bisunze byose abadasabiye ubwoko muri politike abagore n'abagabo icyo cyose barabisunze mugabo umugwi yabaje ati urugero uruhe urugero byerekeye abagore n'abagabo bwazo bavuga n'imiburi y'iburi 30% mugabo byerekeye ibindi bavuga bati babone ko poste barimo kandi bisanzwe amoko yose abemo ibyiyumvo bya politiki byose bibe ni ukuvuga yuko nko kuri bya biro by'itora tuvuga ko tubanza kuraba ngo babiri bari mugambwe munaka batatu bari mugambwe oya hari umugambwe umwe n'iyundi mugambwe abakenyezi bakaba barimo n'iki byose ni byiza mugabo si ibiharuro bikenewe mugabo ni uko bose baba barimo.
Uwajejwe amatora rwego rw'igihugu yibuka ijya bazofasha umugwi arongoye mu gukurikiranira hafi amatora ikintu nyamukuru bazisunga
kandi se ndabibutsa yuko Murise, ku biro by'itora ibyo bagendamo ufite ibyumviro byawe by'umugambwe canke by'ishyirahamwe canke mugabo ushitseyo ibyiyumviro bigumiza ku muryango barangura uwo murimo iryo banga atawegamije ivyo bose bataza kubimenya n'abazoja mu biro by'itora niko bimeze ugenda gukora umurimo igikorwa uko categuwe nta kwibaza ngo jewe muga ko ndi mu mugambo ye umaze kwiyumvira kuri mu mugambo ugakora ibitari ivyo ni ya mategeko aringa kandi uzoba uri mu mugwi wa seni ni ukuvuga n'ibihano bigwizwa kabiri.
Izo nganda ku barongoye amasentare y'intango abakomiseri b'igipolisi makomine n'abatwara amakambi ya gisirikare zabereye mu burere bune bugize igihugu ku mugwa mukuru wa politiki Gitega ahahuriye abaje bava mu ntara za Mwaro Murambya.
Desire Tungimana rero yatugezagaho amakuru ya seni isaba rero abazacunga umutekano n'abazakora mu matora kuzasiga ibitekerezo byabo bya politiki cyangwa se by'amashyirahamwe bakabisiga hanze bagatunganya umurimo wabo uko bikwiye. Ni nkuru y'ijwi rya Amerika rero ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi. Mu Rwanda ku kibuga cy'indege cya Gisenyi intara y'Uburengerazuba ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwataburiye mu byobo rusange bitatu imibiri y'abantu 28 bakekwa ko bishwe mu 1994. Umunyamakuru wacu i Rubavu Claude Ganza Munyamagana yakurikiranye iki gikorwa.
Twabonye kwa abantu bishoboka ko ari abacu, kuko imibiri myinshi twabonye ni y'abadamu kandi bari bafite n'abana bato. Ibyo bikaba bivuga ko nta gushidikanya ko aba bantu ari abantu bishwe muri genocide yakorewe Abatutsi.
Uyu ni Bwana Sega Chacha Hassan ukuriyibuka mu kagari k'Umuganda aho iyi mibiri yabishwe yabonetse mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Yanarokokiye muri aka gace avuga ko mu marimbo y'ikibuga cy'indege cyabonetsemo iyi mibiri hari bariyeri, uburyo bahicirwaga byari byoroshye ko bahita bajugunywa muri iki kibuga. Bwana Sega Chacha avuga ko kuba iyi mibiri ibonetse nyuma y'imyaka isaga 25 bisobanuye ko hari imibiri yabishwe muri genocide yakorewe Abatutsi itaramenyekana aho iri, ariko imbogamizi kaba
ntabwo ari hano gusa, kuko hari aho dukeka na n'ubu tugikeka usibye ko ari nta makuru twari twabona ko bishoboka ko hari n'aho bagiye babubakiraho amazu cyane cyane mu mujyi, n'ahandi hari intoki hano ahitwa mu Ruriba, naho ukeka ko bishoboka ko hari ibyobo bubakiyeho amazu. Twagiye duhura n'ikibazo cy'ayo mazu cyo gusenya ayo mazu, batubaza bati muramutse musenye mukayabura mwatwishyura amazu yacu mwagira gute? Icyo kibazo cyagiye kivuka. Turasaba ubuyobozi ko bwabidufasha bugashyiramo imbaraga ahaketswe hose hagashakishwa, nubwo haba hubatswe amazu ayo maze akavaho iyo mibiri kaboneka.
Umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Ishimwe Pacifique avuga ko amakuru kuri ibi byo byabonetsemo iyi mibiri y'abantu 28 yaturutse ku bakozi bacukuraga imisingi kugira ngo hubake uruzitiro rw'iki kibuga cy'indege hari kuwa gatanu w'icyumweru gishize, maze ibyo bikorwa biba bisubitswe kugira ngo iyi mibiri ibanze ishakishwe.
Habonetse imibiri 28 bigaragara ko 24 ari abantu bakuru, 4 igaragara ko ari y'abana, ndetse ibimenyetso byagaragaye bigaragaza ko ashobora kuba koko ari abantu bishwe mu gihe cya genocide yakorewe Abatutsi, kuko hari n'ibikoresho byagaragaye ko byakoreshejwe mu kubica, ndetse n'uburyo agiye dusanga abantu bahambiriye ubona ko hari ukuntu bagiye babica ariko baboshye. Ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza
gushakisha imibiri cyashuje nk'ikigoranye kubera imiterere y'aka gace kiganjemo amakuru, ku buryo ubuyobozi buvuga ko bushobora kwifashisha ibimashini binini mu gukomeza gushakisha hari indi mibiri. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu kimwe n'ubw'umuryango wibuka uharanira inyungu z'abarokotse genocide yakorewe Abatutsi bari basohoye itangazo basaba uwari wese waba ufite amakuru cyangwa ukeka ko hari uwiciwe kuri iki kibuga cy'indege kuba yayatanga akanitabira iki gikorwa. Uretse ibimenyetso byagaragaye ku mibiri yabonetse n'ibyuma bigaragara nka bimwe mu byo bicishijwe n'ibindi, nta yandi makuru araboneka yafasha mu kumenya ahandi haba haherereye imibiri yabishwe bakahajugunywa. Haracyashakishwa amakuru ku baba barakoraga muri iki kibuga cy'indege baba bakiriho, kimwe n'abari baturiye iki kibuga baba bafite amakuru yafasha mu kumenya neza hakiri imibiri igashyingurwa mu cyubahiro. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu kirangira vuba kandi neza.
Ubundi twateganyaga ko guhera ejo imashini turamutse tubonye aho tuzitira zikaba zageze mu karere zadufasha.
Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika. Dukomereze amakuru kuri inkuru nyine y'urunani rwitwa One Free Press Coalition rwasohoye urutonde rw'ibihugu 10 abanyamakuru bafunzwe cyangwa bishwe, ruvuga ko ari ibibazo bikwiye kwihutirwa kurusha ibindi ku isi mu rwego rw'itangazamakuru. Harimo abanyamakuru b'ikinyamakuru iwacu cyo mu Burundi bafunzwe kuva mu kwezi kwa 10 gushize. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wilikaneza aratubwira ibindi kuri inkuru.
Urwo rutonde rutondeka amenyeshamakuru kuva hasi kuduga hatanguriwe kuba babangamiwe kurusha abandi rwashize ifungwa ry'amenyeshamakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu mu kibanza ca 4 ufatiye kubafunzwe mu isi yose muri kino kiringo canke abishwe mu myaka iheze. Urunani One Free Press Coalition rwibutsa ko amenyeshamakuru bane bari iwacu ari Wanyesi Nziribusa yandika ku bibazo vya politike, Christine Kamikazi yakora mu gisata c'iradiyo, Egide Harerimana yandika mu rurimi rw'icongereza, na Terence Mpozenzi umenyeshamakuru akaba n'ufata amasanamu hamwe n'umudereva wabo bafatiwe mu ntara ya Bubanza mu kwezi kw'icumi umwaka w'2019. Rumenyesha kandi ko umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza mu kwezi kwakurikiyeho yahavuye atezurirwa, ariko ko bishitse urukiko rukemeza ivyasabwe n'umushikirizamanza wa Republika mu rubanza rwabo bashobora gufungwa imyaka 15 bose uko ari batanu bagirizwa gufashanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Ifungwa ry'amenyesha makuru y'ikinyamakuru cigenge wacu burikomeje kuvugwa n'amashirahamwe hamwe hanyagateka kazi na muntu hamwe n'ubwigenge bw'amenyesha makuru. Muzaki mumahagarariye Committee to Protect Journalists mu karere ka Afrika mu Musi ya Sahara n'iy'ubuseruko rifite icicaro i New York muri Amerika yabigarutse ko mu kiganiro cihariye yahaye ijwi rya Amerika kuri uyu wa kabiri.
The One Free Press Coalition is made up of a number of international media groups that come together every month to publish a list of the
agira ati One Free Press Coalition igizwe n'imiryango myinshi itangaza makuru yamije hamwe buri kwezi yerekana ibintu byihutirwa kurusha ibindi ku isi yose. Kubona urubanza n'ifungwa ryamenyesha makuru bayi wacu n'urubanza rwabo n'umudereva wabo byajemwo mu kwa mbere kw'2020 byerekana uburemere bw'idosiye n'ukwihutirwa kwayo. Ubwa mbere ho ntibari bakwiye guhagarikwa, none heraba bashobora guhanishwa imyaka 15 yo munyororo. Ibikwiye gutuma uwo wese yita ubwigenge bw'ubushigizi bw'iyumviro ubwitangaza makuru na demokarasi mu Burundi no mu karere amera amagabo bikanamutera impungenge. Birerekana kandi ko hakenewe igikorwa byihuse. CPJ twamenyekanishije idosiye kandi tuzokomeza n'uyu mukenyuro. Twizigiye ko iki gihano cy'akarenganyo gihagarara. Tunaraba ubundi buryo ducishamo mu kubavugira kugira ngo twitwararike ku idosiye itibagirwa kandi kuri iyi myaka leta ibasaba bila yo gufungwa 15 idashitwa kandi amenyesha makuru barekurwa atagisabwe n'ibyo bagirizwa rihebwe. Abandi bamenyesha makuru bafunzwe bavugwa ku rutonde rwa 11 rwasohowe kuri uyu wa mbere n'umunani One Free Press Coalition na bafunzwe mu bihugu bya Misiri, Burusiya, Bushinwa, Venezuela, Ubuhindi na Irani, kandi bamwe ubuzima bwabo bukaba muri mwirinde hamwe n'uwishwe ku kigwa cya Mart. Na Arabia Saudite havuga urupfu rwa Jamal Khashoggi yiciwe muri konsula y'ico gihugu mu gisagara ca Istanbul muri Turikiya mu mwaka uheze. Roger Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Noneho tujye mu nkambi y'impunzi ya Mutenderi ni muri Tanzania, aho abarundi bagera kuri 400 bahawe ibiribwa bwa mbere na mbere n'amakarita abaho uburenganzira bukwiye bwo kuba mu nkambi nk'impunzi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin yaduteguriye inkuru.
Uwo mugambi rimwe gukorwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ku isi yose HCR rifatanije na PAM ariryo rironse impunzi imfungurwa. Izo mpunzi zirimwo kuronswa amakarita amwe n'ibiribwa ni zimwe mu zahunze kuva mu mwaka w'2017 zari zigishakisha ubuhungiro. Kuva aho leta y'igihugu cya Tanzania ifatanije na HCR ikorera rusansuma mu kwezi kw'icyenda mwaka uheze, impunzi zirenga gato 400 nizo zabonetse yuko zituye mu nkambi za Mutenderi, Nyarugusu na Nduta. Ata byangombwa zifite zimwe mu mpunzi z'abarundi twasanze ku gihangare mu nkambi ya Mutenderi barimo kuronswa ibiribwa ubwa mbere kuvaho bagahungiye. Abantu bariye yuko bafite munezero ntangere
mujeri yumva neza kubera n'imisi narimaze umuntu adafungura neza bivanye n'ikuntu usanga umuntu agenda arasaba mu nzira asaba abagenzi ababanyi. Ndashima kandi ndanezerewe gose kuba mbona yuko uno munsi nani nzogena gufashwa nk'abandi ndetse nanje nkazofasha nka kumwe nanje bahora bamfasha.
Jewe nari maze iminsi ndavye neza nk'imyaka ibiri irikwira kwira taka difise.
Ndumva amahoro kandi numva ndyohewe cyane kuko nk'ubu ibyo sinshobora kwiruka numvise nk'igihuha kivuga ko bariko bararondera badafise amakadi mu nkambi. Aho no kuvuga ndashobora kuba mfise umutekano nk'izindi mpunzi mu nkambi.
Mu mwaka wa 2020 n'ukuri mbona umenga ni migisha kuri jewe kandi nyene ndenge irandengeye kweri.
Naho biruko si bonse baronkejwe amakarita aho uburenganzira bwo kwitwa impunzi bikwiye. Bamwe muri bo n'abakekwa ko ari abagizi ba nabi, abahungabanya umutekano mu miryango, hamwe n'abahungutse bongera barahunga.
Hariho bamwe batunze na bene babo kandi babatunze atafumu bafise baca bafata nabi bakabaturubika, cyangwa ugasanga ntimwimvanamo n'abo wasanze ino bafise ifomu kubera mutaba mufise ifomu mwese, ugasanga nyene barakwinuba. Ariko nk'uyu munsi n'ukuri ndashima cyane, dutanguye umwaka mushasha neza natubu turaronka ifungurwa. N'ukuri turashimira UN ku cyumviro yiyumviriye.
Naho baronkejwe ibiribwa ubwa mbere kuvaho bagahungiye, ariko izo mpunzi zisaba yuko HCR yakomeza kugira kigoro ikabafasha n'ibindi bikoresho bya nkenerwa harimo ivyombo hamwe n'uburaro.
Cyo nosaba n'ukuri nuko nacyo botugarukira bakaduhereza ibikoresho ibyo tuvomesha ndetse n'ibyo dufuka abana, kubera nka twebwe nkaho tubaye hari usanga dufise inzoya tubavuka ibitenge na zibi ibitenge ntibishobora kubumba umwana w'uruya yakumbe usanga ihari imibu usanga ari byinshi n'ukuri bo dufasha bakaduhereza ubureta nubwo burago tujyama ko ndese n'ibyo dufuka abana n'ibyo tuvomera mu amazi
kandi cyo twosaba ukuntu bagiza kigoro bakatuyumvira ko barabe ko bo dufasha nk'utwombo two gutekeramwo two kuvoma amazi naho twoba twotura tukaryama tunezerewe nk'abandi yemwe bamukoze
ikindi bongiye gusabira abarundi bagenzi babo batararonzwa impapuro zibaho uburenganzira bwo kuba mu nkambi yuko nabo boronzwa kubera babaye mu buzima bugoye cyane
mu bisanzwe twe twaronze amafomu gahari abandi batararonka kandi nawe twari kumwe ku rutonde ariko bariko barabaza bacha bavuga ngo bazobakorera no nubu hariho nabari twasitse kuri yuwe ne bariko bararira sinzi ko yari ico bizoge mugabo kubera ubuzima bwo mu nkambi bugoye yavyakunda yuwe neje siara yari kuye kurondera kweri ikarabarabira nabo nyene bakaronka kuko nabona abantu mu bandi
kico no basabira n'ukuri nabo nyene no basabira babiyumvire ko babahe akagafomu ko kubagaburira kugira baronke ikintu barya mu inkambi ya mutenderi kuko hariho nk'aba mamusa ngafise abana batatu babiri bashumbye ku muntu afise ifomu uwo muntu na afise ifomu abafise igitigiri cinjya bamuha urumva hiyongereka abo bana batatu n'uwo mumama uwo muntu na ucusanga agiye mu ngorane zifungurwa no basaba naho nyene bagire impuhwe bagire akigoro bamurose na unyene ifomu vyukuri aronke twafungura
uwo mugambi wo kuronsa amakarita hamwe n'ibiribwa impunzi zari zigishakije ubuhungiro watanguriye mu nkambi ya Nyarugusu mu kwezi kwa 11 ubandaniriza mu nkambi ya Nduta mu kwezi kwa 12 umwaka uheze 2019 hama uherukiye mu nkambi ya Mutenderi mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu amakuru yacu naha ahumurije ariko rero nyine nkuko twabisezeranye tukiyatangira Fidele Niyongabo turacyari kumwe Fidele watubwira muri make cyane amakuru avugwa hirya no hino ku isi
nivyo Thomas incamake makuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi ibinyamakuru radio na televiziyo bya leta y'igihugu cya Iran byatangaje uno musiko wa kabiri ko abantu bahonyanganye kumaze iko musikira akomeye umujeneral Qasem Soleimani yahitanywe n'igitero c'indege y'igisirikare itagira umudereva y'Amerika mu gitondo ca kare ku munsi wa gatanu w'indwi iheze muri Iraq ko guhonyangana kwahitanye abantu 32 abandi 190 barakomereka abantu 2,000 akoranye kugira batere iteka Soleimani mu gisagara ciwe c'amavuko ca Kerman mbere yuko ashingurwa muri Kenya twababwiye ko abasivile bane bishwe mu gitero cyakozwe no musiko wa kabiri n'intagondwa z'umugwi Al-Shabab mu gihugu cya Kenya rero igipolisi kimenyesha ko icyo gitero cyabere mu ntara ya Garissa iri mu buseruko bwa Kenya hafi y'urubibe na Somalia aho Al-Shabab isanzwe ikorera babiri mu bakoze igitero cyo no musiko wa kabiri bishwe n'igipolisi hafi y'imihana yahitwa Sareto mu bahitanywe n'igitero cyo no musiko wa kabiri harimo umwana mutoyi hamwe n'umwigisha bamwe mu bakoze icyo gitero bavuga ko bashoboye guhunga bakomeretse abantu 30 barapfuye ejo kuwa mbere mu ntara ya Borno mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria inyuma y'uko bombe iturikiye ku kiraro kiri muri ako karere iyo bombe yaturikiye ku kiraro cyari ko abantu benshi mu gisagara kiri mu isoko cya Gamboru ababonye ibyabe bavuga ko abantu barenga 35 bakomeretse bajanywe mu bitaro biri hafi yaho iyo bombe yaturikiye naho mu Puerto Rico ikinyamagigima gikomeye cyabaye muri icyo gihugu muri iyo ntara isanzwe kukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masaha ya mu gitondo cya kare uno munsi kuwa kabiri ni kimwe mu binyamugigima bitari bike byabaye muri iryo zinga ari kukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi ya vuba naho umukobwa wa Eduardo dos Santos yahoze ari perezida wa Angola Isabel dos Santos yamenyesheje ko yatangajwe n'ingingo ya sentare kuzibira amatungo yiwe dos Santos Isabel dos Santos avuga ko atigeze abimenyeshwa
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mushuti mwese rero uko mungana turabashimiye cyane rwose mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika umugoroba mwiza murakarama .